Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe na Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije mwese.
Genda kubeshya. Ubu ndimo ndagiye abandi bari ngaho ubwana bwanjye bwose bwaragiye nsigaye ndi umwe n'icyo gikecuru cyanjye.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baturutse mu Kirundo. Iyi nkuru hamwe n'izindi zirimo yerekeye imyigaragambyo kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali abayikoraga basabaga ko Lieutenant General Karenzi Karake watawe muri yombi mu gihugu cy'Ubwongereza arekurwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kandi w'u Burundi Alain Nyamitwe yasuye ijwi rya Amerika. Izi nkuru naho mu kanya. Mbere yaho ariko Frederic Mundikije hagiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse inshuti mwese mutize amatwi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije agiye kubashikiriza amakuru nyinshi hamwe amakuru twateguriye. Vice Perezida wa kabiri w'u Burundi avuga ku kiringo cya gatatu cya Perezida Pierre Nkurunziza giteye kubiri n'amategeko. Ibiganiro hagati y'igihugu cy'Ubugereki hamwe n'ibihugu bitanga ingurane byararangiye ata amasezerano apfunditswe. Idonido ya makuru. Vice Perezida wa kabiri yarahunze igihugu kandi yiyamirije ingingo ya Perezida Pierre Nkurunziza yo kuguma ku butegetsi. Gervais Rufyikiri yabwiye Radio France 24 ejo ku munsi wa gatatu ko atemera ikindi kiringo cya Perezida avuga ko giteye kubiri n'amategeko. Umuhanuzi mukuru wa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yarashikirije amakuru ku kibanza Twitter avuga ati nagasaga kandi kumwikura niryo jambo riguma rigaruka mu karirimbo kandi ku mutima. Vice Perezida wa kabiri ngo ashobora kuba ari mu gihugu cy'Ububirigi. Perezidansi y'u Burundi yabwiye Radio ijwi rya Amerika ko Mushyantahe Rufyikiri yari yagiye mu rugendo rujanye n'amabanga y'akazi agiye kumara iminsi mikeyi. I Washington naho umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire Alain Aime Nyamitwe yabwiye Radio ijwi rya Amerika ko abantu biyamiriza Perezida Pierre Nkurunziza badategera neza ukuntu ibintu bimeze. Yavuze ko abantu bibaza ko yoba ariko ashira igihugu mu manga ku mpaka batazi ukuri. Yavuze ati Perezida Pierre Nkurunziza arongoye u Burundi kuva mu mwaka w'2005 kandi ngo kuva atangiye kurongora u Burundi yarakoze igikorwa gihambaye cyo gutsimbataza amahoro mu gihugu cyose, kuvukanisha Abarundi hamwe no guteza imbere igihugu. Amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku igerekezo rya 15 ry'ukwezi kw'indwi inyuma yaho yungurujwe kubera imyerekano. Abanyagihugu barenga 100,000 barahungiye mu bihugu bibanyi by'u Burundi. Ibiganiro bihambaye hagati y'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubugereki Alexis Tsipras hamwe n'abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'Iburaya byarangiye mu masaha aheze i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi ata amasezerano apfunditswe yotuma leta y'Ubugereki ironka igice cya mbere cy'umutahe w'ingwati wari gutangwa n'ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya. Ivyo biganiro yagize n'abashikiranganji bo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya vyatanguye kugenda nabi ejo ku munsi wa gatatu igihe ata ruhande na rumwe rwari rwashoboye gushikiriza ibintu bishobora kwemerwa n'urundi. Umushikiranganji wa mbere Tsipras yari yatekanije kubonana n'abategetsi bemereye ingurane y'igihugu ciwe ejo ku munsi wa gatatu mu ijoro, ariko ivyo biganiro vyarangiye hakiri kare ata mutegetsi n'umwe atangaje ingene vyagenze. Bitekanijwe ko abashikiranganji bo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya basubira kubonana uyu munsi kwa kane ku mugoroba imbere y'uko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu vyo muri iryo shyirahamwe itangura. Igihugu c'Ubugereki giterezwa kuba carishe ikigega mpuzamakungu FMI umwenda wa biliyoni 2 z'amadolari imbere ku munsi wa kabiri yamara kugira ngo gishobore kuriha uyu mwenda. Kirakeneye kuronswa igice cya mbere cy'umwenda gihabwa n'ivyo bihugu kingana na biliyoni 8 z'amadolari. Naho igihugu c'Ubugereki cemeye guhindura amateko agenga agashara gahabwa abafashe akaruhuko ko mu zabukuru kikongera kikemera kuduza amatagisi ku bidandazwa, kirabandanya gusaba ko ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya bisubiramo ingingo zigenga umwenda igihugu c'Ubugereki cahawe. Muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi y'Amerika. Perezida Barack Obama yatangaje ko leta y'Amerika itazosubira kugabisha kwagiriza ivyaha imiryango y'Abanyamerika izogerageza kuganira n'imirwi iterabwoba yanyurujwe imiryango yanyurujwe na mirwi ikora iterabwoba canke inyuru z'abantu canke imiryango y'abanyamerika izorihimirwa iterabwoba ingwati yo kubohoza imiryango yabo yagizwe imbohe. Perezida Obama ejo ku munsi wa gatatu niho yatangaza ko Amerika yihweje mu kiringo cy'amezi atandatu umugambi uhindura amateko. Igihe yashikiriza iyo ngingo yagize ati duterezwa gukora neza gusumba. Yaratangaje ko leta Amerika izogerageza gukoresha uburyo bwose ifise kugira ngo irokore abanyamerika bazoba bagizwe imbohe mu bihugu byo mahanga. Yavuze ko mu buryo leta ya Amerika izokoresha hazoba harimo gukorana cyane gusumba n'imiryango y'abagizwe imbohe mu guhanahana amakuru hamwe no mu gukorana n'abigenga mu gikorwa cyo kumenya ikibanza banyurujwe barimo hamwe no mu kubarokora. Yabarango naho abategetsi bo muri Amerika bashobora kuvugana n'imirwi yagize abanyamerika imbohe ngo politiki ya leta z'umwe za Amerika ku bijanye n'imbohe imaze imyaka myinshi ntizohinduka. Yamara muri ayo mategeko mashasha imiryango y'abagizwe imbohe ntizosubira kwagirizwa ibyaha mu gihe yotanga ingwati. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN yatangaje ko iryo shyirahamwe ritazoja mu guhiganwa mu birwanisho n'igihugu cy'u Rusiya.
Nshuti zacu murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri interinete kuri radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, abanyeshuri ba kaminuza bari barahungiye kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Bujumbura. Guverinoma yarayibahaye amasaha 28 ngo babe bahavuye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Iyo ngingo icegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi nibaza ko itari ingingo ni iterabwoba yagize karatsinda yiyadukije arasimbira mu ibarabara abo yasanzeho nibo yateye ubwoba ko bamaze kuduhamagara ntawe twabonye ngo tuvugane nta muntu n'umwe bavuganye nta rwandiko yazanye twe tubona ko ni iterabwoba risanzwe nk'iryo n'abandi bategetsi bamwe bakunze guca ngaha bagira bari mu mamodoka
muvuze bategetsi bamwe nk'abandi
hari abakora mu rwego rw'iperereza bakunze guca hano bagenda baravuga amajambo nk'ayo nyine yuko badakene kutubona ngaha kuri barabara. Twebwe rero uko tubibona nuko ivyo kuva ngaha kuri barabara ni turota tuhava kuko ntidusaho tuja ahubwo yavuga neza ko badukura mu gihugu tukahava kuko muri kaminuza twarahavuye batwirukanye hanyuma amabarabara yarazibiwe hagati mu gihugu iyo tuvuka uduze baramufata bakamufunga abandi bakabica kuko harabamaze gupfa
muri nk'abangaye muri abandi
abamaze gupfa bagera kuri batatu kandi babiri muri bo barashwe ku mugaragaro n'igipolisi. Ni kuvuga yuko rero iyo ngingo yiwe twibaza ko igamije tugirira nabi cyangwa kutwica nk'uko bica abandi bene wacu
tuye dushobora kuva ngaha twaje ngaha duhunze ico twahunze ntikirava mu nzira ntitutegetse kuguma ngaha ntiturota tuva ngaha amahoro atabonetse
nabwo bamufise ko bashobora kubatera nk'umbure nk'uko muvuze ko n'abandi bose bama babatera
ubwo baturabufise mu ngaha tuzokwemera kugwa ngaha ntaho tufise tuja ntituduga ruguru aha no muri kaminuza baratwirukanye tuzokwemera dufire ngaha
ntaho dufise tuje bazihutwihica ngo tubimenyere
ubu rero mwiriteguye gupfa mugamba kamufire ngaha
mbere ko tutabona yuko turagenda ubundi yo tuja hehe turahanyire n'ubundi twaje duhunga umuteka niyo twahungi badusanze ntizuja he ubundi ho ntaho tuko turaje turapfa
ariko leta y'u Burundi yarabasavye ngo nimusubire ku mashure ngo umutekano warabonetse imyerekanisa niyahagaze biraboneka yuko mu gisagara ubuzima gasubiye gutangura gushasha iyo ngingo umwe yakiriye
iyo ngingo savuga ngo twayakiriye neza kuko naho bavuga ngo umutekano wagarutse nibaza yuko nkuko mumaze iminsi mubibona nta munsi n'umwe naho turi ngaho aha naho turi hatavuga amasasu aha nyakabiga turumva amasasu umusaga haravuga amasasu n'ubu yaravuga cibitoki amasasu irirwa aravuga nico gituma gusubira muri kaminuza bese no muri kaminuza yaravuze indani muri kaminuza nyene nico gituma batubwiye ngo hari amahoro n'umutekano nk'umunyeshuri uno munsi ko twosubira muri kaminuza y'u Burundi biteye ubwoba kuko nabariyo turumva yuko mu kuryama hari kungene naho baryama bararabiyugaranye n'uri ndani atamenye urufunguruzi warubitse
ninde yugarana abandi
ayo namakuru adushikira nabo nyene abari iyo ntibazi ubugara
mbega none mwebwe mwibaza ko impera n'imperuka bizogenda gute mbega muzobandanya muba ngaha mbega murategekanya ikindi kintu muzokora inyuma y'ibyo
turizera ko ibibazo by'u Burundi bizoteba bikava mu nzira turemeza yuko u Burundi nubwo bikubiramira gucya ufise abagabo bashobora kugira icyo bakoze kugira ngo nanone ibibazo bihere kuvuga yuko rero tuzova ngaha cyangwa tuzoguma ngaha nitwe nibyo tujyohera twumva twoguma ngaha nico kitwa tuguma n'ibyo byizera tukavuga tuti umunsi n'umunsi ibibazo turi mu bashobora guhera hama amahoro akaboneka tukava ngaha turi
twebwe nagomba nabamenyeshe umumenyesha makuru ko ntikizoba ari ubwambere ipolisi kitera abanyagihugu cyangwa itera abanyeshuri muri kaminuza mu 2011 ipolisi cyaraduteye muri kaminuza mu kigo gikuru cyo kumutanga kirica bene wacu babiri atakintu bazira nta n'imyerekano ari bwabe nta n'ivyikiringo cyari bwabe no kuvuga yuko rero baduteye badusanga aho turi baratwicamwe abapfuye abasigaye barasigara n'ungaho makaritsi bama bateye bakica abantu ariko nibaza ko nta abantu bose ntibarahunga twiye twarahunze nibadusanga ngaha twiye turabarindiriye baze batwice ari twese batwica twese cyangwa arabasigara ariko gusa ahubwo twashaka gutera kama igipolisi ko ibyo gutera abanyagihugu na cyane cyane abantu baba bahunze cyangwa atacu baba ariko baronona iyo ngendo igipolisi cyo yiheba igipolisi cy'u Burundi mbega hamwe abarundi bose cyangwa benshi ariko barahigwa buva muri iki gihugu cyo genda gute mbega mu barongozi igipolisi nta bigeze bava mu gihugu ngo bagihunge buba bagarutse gute nibaza yuko cyo ibyo bibazo byibaza hanyuma bakaraba ingingo ibereye
Guverinoma y'u Burundi isanga umubano wayo n'ibihugu by'amahanga uhagaze neza nubwo bimwe mu bihugu by'amahanga bitavuga rumwe na Perezida Nkurunziza ku kibazo cy'amatora mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Alain Aime Nyamitwe wasuye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu
ko waminisitiri ikibazo cy'umutekano ni ikibazo abarundi bahunga n'ubu tuvugana hari abanyamakuru bacu mu kirundo bavuga ko abarundi bakomeje guhunga bamba ku mupaka bagana mu Rwanda ariko kandi n'amakuru yakomeje gutangazwa bavuga ko na mburamatari wa Kirundo babivuze bavuga ko hari abantu b'urwaruka bashobora kuba bafite ibigo bya gisirikare bitorizamo ahari bavuga ko bagatera ibitero mu Burundi ayo makuru muyakiramo teye igitero cyava hanze kije mu Burundi
nshaka kuvuga yuko twege nka leta y'u Burundi tubanye neza n'ibihugu bibanye Jabihugu urazi ko Burundi buhana imbibe n'igihugu cya Congo ihanira demokarasi ugahana ibibi n'igihugu cya Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda mu byo bihugu ko bitatu je nta gihugu na kimwe muri byo mbona kiriko kiratera Burundi twege tubanye neza kandi twifuza ko uwo mubano mwiza ubananya mu nzira nziza abo tuvugana hirya no hino nta kintu na kimwe cyemeza koko ko hari igitero kizoza kiserekera Burundi hari ibintu byinshi by'impuha byagiye biravugwa
ni impuha kuganyo
kuganje nta kintu na kimwe kivyemeza gihari cyo nzi nuko baba abanyarwanda baba abanyekongo baba Tanzania tubanye neza kandi ko cyane cyane kuvyerekeye igihugu cy'u Burundi twifuza kubandanya tubana neza
ariko izo mpuha ibyo bihuha mwarabyumvise bwa ministre
uvuze ko byavuze na buramatari uvuze ko buramatari yabivuze vuga nti ni gihuha ndavyumviye hano ko buramatari w'intaraka ya Kirundo yavuze yuko aho hariho abantu bo wabimenyereza mu kibukinaka ako je cyo cyakuvuga niki nuko kubgacu atakintu nakimo dufise kivyemeza ejo ni hagira ikintu kivyemeza ha mu kibukinaka kimwe cyangwa kinaka tutuvugana n'abategetsi tubabwiye tuti turafise impungenge nyabona kubera ibi mugaho mugihe tutararonka ikivyemeza wohera he kugira ngo dukwagize akihukanaka kuba kiko kirategura abantu baje gutegura
ntago byoroshye ngarutse ku kibazo cy'imibanire n'amahanga bwa ambasaderi leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu byo ku isi mu bihanganye byasabye Burundi ko ibyaya matora ivuga ko iyi ngeri imanda gatatu kuri perezida Pierre Nkurunziza ibasaba ko mwaganira n'indi migambwe mukumvikana ku buryo ikibazo cyakemurwa ibyo Amerika bahamagariye mu byakira mutebyo
akamo uvuga Amerika yateye Burundi
akamo
sigashasha koko hariho n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere k'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika byarakoranye kabiri itariki 13 rusama n'itariki 31 rusama kandi ibyo byose byavuga biti ni mubandanye mu kuvugana mukora neza kugira ngo intuze kugira ngo navuga mu mitima y'abarundi hamere neza tuvuye matora abarundi bafite imitima imeze neza atagwamo taki ibyo navyo turiko turabikora navuze neza yuko ivyereke ibyo byose bagi baradusaba twarabikoze ibyo ishyiramwe y'ubumwe bwa Afrika ryasabye nako akanama ku mahoro n'umutekano ku ishyiramwe y'ubumwe bwa Afrika kasabye turiko turabishyira mu ngiro zere mvuga rero yuko bahaya ba Amerika bya ibindi bihugu bikwiye kureka izo nzego zo mu karere n'ishyirahamwe ry'umuga wa Afrika ko zobana zikora akazi byatanguwe n'u Burundi kugira ngo koko tugende twogorore ntihagire ibyo gusunikana ntihagire ibyo guterana imitego cyangwa guterana amajambo kuko bimwe bikunze kuzatura biraboneka hamwe n'ahandi birakenewe rero yuko twumvikana yuko inzego zo mu karere ka Afrika ziriko zigira ikibazo cy'u Burundi zihabwa ubwo bushobozi uwo mwanya zikabananya zikorana n'abarundi no Burundi njye gihambaye kuko nika ko n'imyaka n'intambara twahitiye n'atanishyana n'ibihugu byo mu karere byagiye birafata cyo kibazo mu mino none kuki unye byo uhinduka
abantu bagera kuri 500 bari mu muhanda imbere ya ambasade y'Abongereza basaba leta y'Abongereza ko yafungura Lieutenant General Karenzi Karake wafatiwe mu gihugu cy'Ubwongereza kugeza ubu nta muntu numwe uratangaza ko ari we wateguye iyi myigaragambyo ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
aya namajwi y'imbaga y'abantu biganjemo urubyiruko n'abagore bigaragambije kuri uyu wa gatatu imbere ambasade y'Abongereza mu Rwanda abigaragambyaga bari bitwaje ibyapa byanditseho ko basaba leta y'Ubwongereza kurekura Karenzi Karake ko barambiwe gasuzuguro k'abazungu imbere ambasade y'Ubwongereza hatangiye ubutumwa gasomwe n'umwe mu bari bitabiriye imyigaragambyo
nyakuba ambasaderi y'Ubwongereza mu Rwanda mwafashe umwe mu bayobozi b'igihugu bahagaritse genocide muri iki gihugu turagira ngo mumurekure kuva nk'ejo gihe mwamufashe mumurekure mufate abo mufite mucumbikiye inkozi z'ibibi mucumbikiye aba genocideri
Ambasaderi w'Ubwongereza waje kureba bigaragambyaga yabagejejeho ubutumwa bw'igihugu cye.
And I understand your frustration. Secondly, all I can say is what I've said before, which is that this was a legal decision.
Mu mvugo ihinnye yagize ati ndumva kababaro kanyu. Icya kabiri icyo navuga ni nk'icyo navuze mbere. Ni icyemezo cyashingiye ku mategeko bisabwe n'ubutegetsi bwa Espagne. Ubwongereza bukorana bya hafi n'u Rwanda. Kandi turifuza gukomereza muri iyo nzira kandi turakemera iterambere rikomeye u Rwanda rwagezeho muri iyi myaka 20 ishize murakoze kuri ubwo butumwa mungejejeho kandi nabwumvise murakoze
thank you for your message and I've understood it thank you very much
ntibyari byoroshye kumenya wateguye imyigaragambyo ariko umuyobozi w'akarere ka Gasabo aho iyo myigaragambyo yabereye bwana rwa Murangwa Steven yabwiye ijwi rya Amerika ko higaragambije abanyarwanda bose babyifuza cyakora uyu muyobozi yavuze ko atari bo batanga uburenganzira bwo kwigaragambya ko butangwa na polisi y'igihugu umuvugizi wa polisi y'u Rwanda amaze kubwira ijwi rya Amerika ko abigaragambya babanje kubisabira uburenganzira kandi ko babuhawe yavuze ko nta bantu bakora imyigaragambyo batabiherewe uburenganzira na polisi ariko yirinze kugira uwavuga waba wasabye ubwo burenganzira bamwe mu bigaragambya babwijwe rya Amerika impamvu bari mu muhanda
si leta dutuma n'umutima wacu dutuma kubera ko aho turi ni mu Rwanda tugomba re reactinga kuko tudashaka kugasuzugura
nibidahinduka muraguma hano
nibidahinduka turaguma hano nibitazahinduka tuzaguma i London kuko abenshi n'abanyagihugu babo tuzahaguma kugeza igihe bamurekuriye kuko ko nagasuzuguro nipfunwe yuko yahagaritse genocide nipfunwe yuko yashwaje turikwaze
imyigaragambyo nk'iyi yerwaga mu mpera z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize icyo gihe abantu banyuranye basimburanaga bigaragambya ku kicaro cya radio BBC y'Abongereza ikoreramo basaba ko iyo radio yafungwa kubera filime yari imaze iminsi isohotse ivuga ku Rwanda abanenga iyo filime bakemeza ko ipfo bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Jute mwumva radijwi rya Amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro cya siporo n'imikino mugezweho na mugenzi wacu Fidele Niyongabo
Mu kiganiro cy'inkino turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abafasoni kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Canada no ku gikombe cy'ibihugu byo muri Amerika mu manuko bita Copa America kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Chili. Dutangurire ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abafasoni kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Canada aho mu nkino za kimwe cya kane z'icyo gikombe ku munsi wa gatanu tariki 26 z'uku kwezi kwa gatandatu igihugu cy'Ubudagi kizohura n'igihugu cy'Ubufaransa mu gihe Ubushinwa buzohura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nkino zizoba ku munsi wa gatandatu itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu Australia izohura n'Ubuyapani mu gihe Canada izokina n'Ubwongereza. Igihugu cya Australia cyaratangaje abantu mu gukuramwo umugwi serukira igihugu wa Brazil abantu bari biteze ko mu bisanzwe woshitse kure muri iryo higanwa. Gushika ubu inkino zimaze kuba zararyoheye ijisho n'ibitsindo byinjijwe mu gice cy'imbere ya kimwe cya kane. Naho mu gikombe cy'ibihugu byo muri Amerika mu manuko bita Copa America kiriko kibera mu gihugu cya Chili muri iki gihe mu nkino za kimwe cya kane igihugu cya Chili cyakiye icyo gikombe cyahuye na Uruguay. Igihugu cya Chili cyakiye icyo gikombe cyahuye na Uruguay ejo ku munsi wa gatatu. Mu rukino ruza kuba uno munsi wa kane Bolivia iza guhura na Peru, ku munsi wa gatanu Argentine izohura na Colombia, mu gihe ku munsi wa gatandatu itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu Brazil izohura na Paraguay. Brazil zohura n'umugwi utoroshe wa Paraguay. Paraguay n'umugwi utinjiza mu bisanzwe ibitsindo byinshi yamara uzi kuzitira cyane mu bituma bitorohera imigwi bikina kuronka byoroshe uburyo bwo kwinjiza ibitsindo. Koroherwa kwinjiza ibitsindo. Imigwi ya Peru na Bolivia niyo migwi yatangaje abantu kurusha iyindi migwi isigaye mu ihiganwa rya Copa America. Urukino hagati ya Colombia na Argentine ni urukino rutazoba rworoshe kuko iyo migwi ibiri naho iterekanye neza ubuhinga bwayo gushika ubu iri mu migwi ishobora kugira amahigwe gutwara igikombe cya Copa America. Urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cya Copa America ruzoba ku itariki 4 z'ukwezi kw'indwi. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu bihugu bya Iraq na Siria, umugwi w'ikinyayisilamu wa ISIL uriko utuma ubuzima bw'abagore n'abakobwa buba nabi. Ivyo bigaragara mu banyagihugu b'inkehwa. Ibihumbi by'abakobwa n'abagore baratwawe n'uwo mugwi mwici ry'umwaka urangiye. Bamwe mu bakobwa bari hagati y'imyaka 7 na 8 barafashwe ku nguvu, abandi barongorwa ku nguvu n'abagwanyi b'abanyesilamu mugwi ISIL, abandi nabo baragurishwa bajanywa mu buja. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko irageza imfashanyo ku bantu bazikeneye, ariko basaba ko amakungu akwiye gukora ibirenze mu gukingira abantu no gufasha abagore hamwe n'abakobwa bahuye n'ibibazo by'intambara. Nk'akarorero, muri Leta iharanira demokarasi ya Kongo, ugufata ku nguvu abakobwa cabaye kimwe mu bigwanisho bikoreshwa mu konona ubuzima. Ibyo bigaca bivomera mu coze intambara kandi bikaba intambamyi ku mahoro n'umutekano birama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko irakora ibishoboka kugira uruhara rw'ubutungane rugaragare. Abacamanza bariko baregera abanyagihugu ku buryo ivyabona bihabwa akaryo ko gushikiriza ico vyabonye. Ku bw'ivyo bica bituma abanyagihugu bagira icizere ko bakoze ivyaha bazohanwa. Ugufata abagore ku nguvu mu ntambara ni kibazo amakungu akwiye guhagurukira, ariko naho biruko abagore n'abakobwa ntibavugwa gusa mu vyaha bakoregwa, barafise uruhara ruhambaye mu kibano no mu miryango, barafise uruhara mu gufata ingingo kandi bari mu batuma amareta akora neza. Uguhohotera igitsina gore harimo no kubafata ku nguvu mu ntambara bisubiza inyuma iterambere mu gihugu, inyigisho zigasubira inyuma, amagara y'abantu agatituka. Guhangana n'ikibazo cyo gufata abagore ku nguvu ni nkenegwa mu gihe twifuza iterambere rirama no kwiyongera ku butunzi.
iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Frederic Nkundikije hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Mu makuru twabashikije twabye ko vice president wa kabiri ya Burundi yahunze igihugu kandi yamirije ingingo ya president Pierre Nkurunziza yo kuguma ku butegetsi. Gervais Rufyikiri yabwiye Radio France 24 ejo ku munsi wa gatatu ko atemera ikindi kiringo cya president avuga ko giteye kubiri n'amategeko. Umuhanuzi mukuru wa president Nkurunziza Willy Nyamitwe yarashikirije amakuru ku kibanza Twitter avuga ati nagasaga kandi kumwikura niryo jambo riguma rigaruka mu karirimbo kandi ku mutima. Vice president wa kabiri ngo ashora kuba ari mu gihugu cy'Ubirigi. Presidency y'u Burundi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika kumusha nahe Rufyikiri yari yagiye mu rugendo rujanye n'amabanga y'akazi agiye kumara iminsi mikeyi. I Washington naho umushikiranganji w'u Burundi yajejwe imigendanire Alain Aime Nyamitwe yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abantu biyamiriza president Pierre Nkurunziza badategera neza ukuntu ibintu bimeze. Twabwiye kandi ku biganiro bihambaye hagati y'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubugereki Alexis Tsipras hamwe n'abatetsi bo mu ishyirahamwe ry'Iburaya byarangiye mu masaha yarangiye masaha heze iburuseli mu gihugu cy'Ubirigi atamasezerano afunditswe yotuma leta y'Ubugereki ironka igice cya mbere cy'umutahe w'ingwati wari utangwa n'ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya. Ibyo biganiro yagize n'abashikiranganji bo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya byatanguye kugenda nabi ejo ku munsi wa gatatu igihe ataruhande na rumwe rwari rwashoboye gushikiriza ibintu bishobora kwemerwa n'urundi. Umushikiranganji wa mbere Tsipras yari yatekanije kubonana n'abategetsi bemereye ingurane giciwe ejo ku munsi wa gatatu mu ijoro, ariko ibyo biganiro byarangiye hakiri kare atamutegetsi n'umwe atangaje ingene zagenze. Twavuze kandi ko Perezida Barack Obama yatangaje ko Leta ya Amerika itazosubira kugabisha kwagiriza ibyaha. Imiryango y'Abanyamerika izogerageza kuganira n'imirwi iterabwoba yanyuruje imiryango yabo cyangwa imiryango y'Abanyamerika izoriha imirwi iterabwoba ingwati yo kubuhoza imiryango yabo yagizwe imbohe. Perezida Obama ejo ku munsi wa gatatu niho yatangaza ko Amerika yihweje mu kiringo cy'amezi atandatu umugambi wo guhindura ayo mateko. Igihe yashikiriza iyo ngingo yagize ati dutegerezwa gukora neza gusumba. Yaratangaje ko Leta ya Amerika izogerageza gukoresha uburyo bwose ifise kugira ngo ikore irokore Abanyamerika bazoba bagizwe imbohe mu bihugu byo mu mahanga. Twavuze kandi ko umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN yatangaje ko iryo shyirahamwe ritazohatirwa kuja mu rugamba rwo guhiganira kugwiza igwanisho n'igihugu cy'u Burusiya. Jens Stoltenberg yabwiye amenyeshamakuru ari i Buruseli mu gihugu cy'Ubirigi ejo ku munsi wa gatatu ko ishyirahamwe OTAN ritegerezwa kunagura ubushobozi bwaryo bwa gisirikare kugira ngo rishobore gukingira igihugu cyose gihurikiye mu iryo shyirahamwe coterwa. Stoltenberg yatangaje ikiganiro yatanze icyo kiganiro imbere y'uko inama y'abashikiranganji bajejwe kwivuna amansi itangura mu gihugu cy'Ubirigi. Yashikirije ayo majambo inyuma yaho umushikiranganji wa Leta Zunze Amerika ajejwe kwivuna amansi ashikare atangaje ko Amerika izoha ivyo bihugu bimwe bimwe by'Iburaya igwanisho bikomakomeye.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika hivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
Kira.
Kira. Kira. Nikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunza ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ukutaronka ica abantu bakora kugwiriye mu bakiri bato gusumba abakuze. Zimwe mu mvo no kutagira uburambe no kutamenya aho baronderera akazi kuko igisata Global Development cy'ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza kibisigura. Naho ibitigiri by'abakiri bato bitaye ishure byiyongereye muri iyi myaka iheze, abadafise ubuzi bikora ko ni benshi. Isiguro ni inyigisho zitajanye n'ubumenyi bujanye n'ikinjana tugezemwo nkuko ishiramwe UNESCO ni banki y'isi yose yabitohoje haraheze imyaka ibiri mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Igisata cy'uburimyi ni gihurumbirwa n'ugwaruka kukaba nkako nikirushikana ku buzima bwiza rurondera cyo kimwe n'igihagararo cy'iteka mu by'imibano bifuza kubwo amatohoza y'ishiramwe Chicago Council on Global Affairs yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze. Iduga ry'umurindi w'igwirirana ry'abantu cyane cyane muri Afrika byunyura kutaronka ikirubeshaho no kubura ubuzi burufatira umunsi wose nkuko icyo kinyamakuru kibandanya kibivuga. Imiliyoni 600,000 z'abakiri bato nibo bazobahiganiga ubuzi butarenga imiliyoni 200,000 muri Afrika mu myaka 10 iri imbere. Ivyo bishobora kuzotuma igwirirana ry'intureka co kimwe n'itituka mu by'imibano ku bwa DFID igisata ca leta y'Ubwongereza kije biterambere. Ugukorana n'amashirahamwe y'abikorera ivyabo cyadugije igitigiri c'ubuzi bushingwa. Ariko rero amashirahamwe atanga uburyo tatahura neza ibijanye no gukorera muri bene ubwo buzi nk'uko DFID ribandanya ari bivuga. Mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingoga nke zo gukora mu gwaruka no kutaronka ibifungurwa bikwiye. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Jira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Ngozi. Mugenzanje Ala Ivira Nkunda arubaza ati hoko gwiki kugira ngo gwaruka gwijukire kugwanya inzara ngizi nyishu bamuha
gwaruka ko kubahiriza ibintu byo kutigi kujya kutaje kumarikara bakaje kukiviva gakora
kugira ngo ugwaruka gwijukire kugwanya inzara leta yaronderera akazi rugakora
kureba nk'ubu uriga ukacho wicaranga aho kuko ubuzi bwaheze muri leta ko mukene wakujukira kuja amashirahamwe akwegereye.
Nimba muhira ababyeyi baba bafise akarima baragenda bagategurwa akarima naho bawariza amashuri kaburarindiriye yuko Imana yazo kwibuka nayo karonka akazi ariko uticaye
nuko nk'ugwaruka bagakora bakaja hamwe bakagira nk'ico no kwita ishirahamwe kugira ngo biyungunganye mu buzima buzoza bazoronke ico bifashisha
bo kwiga kugira ngo baze babe urundi bwejo kugwanya ubunebwe matukaje kugira ngo dusonze
kokora n'ingufu tukitanga nyene gose
no mu kurima tugateza rumwaka turakumwe mbumeze neza
bashaka kurondera tubuto bakatera nka turya bitagwa mbumva ruko bakarima
kwaruka koreka kugaya akazi kose baronse bakareka kuguma bayera mu mabara
ababyeyi cyangwa kurinda kubisesagura ibyimbugwa bakareka kuza barabishora
bumva n'ababyeyi baba bakwiye kubyarira ku ruge
na leta ikagerageza kuza nayo ni iragabanura ibiciro.
Imiryango yabirimizi ifise uruhara ruhambaye mu kugaburira isi, ukugwanya inzara n'ubukene mu miryango. Naho biruko iyitari mike iri mu banyagihugu bamerewe nabi gusumba abandi nk'uko ishyirahamwe ryita ibifungurwa ku isi FAO ryabisanze ugutinya kwicwa n'inzara ni ntandaro yo kwemera akazi kose abakiri bato bahambije ingaruka ni umwimbo muke ibura ry'uturusho no kudakingirwa mu kazi nkuko ishyirahamwe Chicago Council on Global Affairs ibivuga ugukurira mu bukene no kutagira indero yo mu mashuri bigumiza abakiri bato mu bukene impungenge z'iryo shyirahamwe nuko ababamuka ko baguma muri bwo kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingoga nke mu gwaruka hamwe no kutaronka ibifungurwa bikwiye tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu ntara ya Ngozi Alain Yves ijambo ni gwao
ingoga nke z'ugwaruka go mu ntara ya Ngozi mu bikogwa byo kwiteza imbere zituma rugira inzara kukaba nkako urutari ruke gwirirwa gwicaye mu marigara gusumbya gufasha abavyeyi ukubura imfungurwa zikwiye ko bakiri bato kurutera ubukerebutsi buke mu gihe ruronsa akazi ko rufashije kubaho akarorero ni Désiré Ndikumana aba ku mutumba Kinini avuga ko intege nke yamana ziva kukudafungura gushika hage uyo musore w'imyaka 27 abivuga afatiye kuko rimwe na rimwe aburara ubusuma bufatiye ku kigoyi kiri mu gwaruka bwamabwibonekeje mu karere ka Gashikanwa Didas Manirambona avuga ko ari siguro yuko namagara yabo ataba yifashe neza kuko imirima igeze gusarugwa ari yibangamiwe ukwiyadukiza inzara kurava kubuzi bw'ugwaruka butamari gihe kirekire twumvirize Berkimas Nyabenda umuyabaga aba ku mutumba Nyanza agacimbira karambi
nahora nkora kubera akazi kabaye kare ahagaze inzara nyine irabamwe hari umuntu umwe adasonza azi imisi nicaye ngaho nta nubuzi tubona turonka
abagize umuryango ntibashira ingufu hamwe mu bikorwa by'uburimyi muntu mbere yo kugwanya inzara Peluze Iradukunda afise abana batatu wo ku mutumba Ruhongore yemeza ko uwo bubakanye amutererana ikivi kandi atakazi afise iyo ikaba inkurikizi y'ukutaronka umwimbu ukwiye kuko adashobora kurima umurima wose wenyene ukugwaragurika bivuye ku buruhe bw'utavanako kwama kwashikiye umukenyezi ari ku kivi Eliane Nahindoreye aba kugacimbiri gatare atugira ko azungurirwa canke akagira umusonga amikoro make y'imijyango atuma itaronka imbuto zirobanuye zifasha kugwiza umwimbu wo kugwanya inzara twumvirize Peluze Iradukunda aba ku mutumba Ruhongore
zarahiba ibakubukene cyangwa imbuto dushoboye kurima ko twashoboye kurima imbuto twege turonka zikanga
amahimiriza asaba abanyagihugu gukoresha ishaka mu bikorwa ntakurikizwa mu buzima bwa misi yose imvo nuko akogwa ubuzi budakwiye nkuko tubibwigwa na Berkimas Nyabenda aba ku mutumba Nyanza kuguyo muyabaga ni kimenyetso cyuko amagara yabo ashobora kuzosinzikara atawubica nikanda bivuye kukubura ayandi mikoro ingeso yo kwinuba ubuzi buto buto iri mu gwaruka gwahejeje amashure iribonekeza iyo ikaba inkurikizi yiyongerekana ginzara mu miryango mu gihe amatongo yaze kubwa Gideoni Rukundo indongozi ziremeza ko abanyagihugu zirongoye bafise inzara ishobora kubangamira amagara yabo dutege yompi Pamphile Nkurunziza ajejwe ibikorwa vyiterambere muri komine Gashikanwa
ivyo byose turavye abanyagihugu dufise barafise inzara barafise ingaruka mbi ku buzima bw'abantu n'ibikuriro bijanye n'ubumenyi kamuhindura mu vyiyumvira turaba cyane ubuzima bw'umwana umwana nibo turaba
tumenyeshe ko abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bakarigwa n'ingwara zo gufungura nabi abazi imbere n'abana bari munsi y'imyaka 5 ku bice birenga 60% nk'uko vyemezwa n'igisata kijejwe kugwanya ingwara zo gufungura nabi muri iyo ntara ubumenyi buke mwitunganywa gifungurwa n'imvo yo gusinzikara ko bagize umuryango akarorero ni Esperance nkunzwe n'Imana wo kugacimbira karambi avuga ko umwana wiwe yigeze kugwara kwashi kandi atasiba kumugaburira ugufungura rimwe ku musi gutuma ugwaruka gushira mu mugwi w'abafungura nabi Gideoni Rukundo aba ku mutumba Kinini avuga ati
urumva sonze gose masonze gose sinoza mugogo gusa mu bafungura nabi naze noza uwo ufungura kabiri wo bikura hehe jewe ni rimwe
ukugwiza amashira hamwe cane cane yitaho gushigikira ukubaho hamwe n'amagara meza kw'imijyango na kamo gategwa indongozi z'intara ya Ngozi
ukwijukira uburimye n'imyuga ibukomoka ko ni nkenegwa ibyo zoca mu guhindura isura mbi abakiri bato bawufise ko nkuko umugambi w'igihugu caga na wishinze ugaruka ubibona muri rusangi abakiri bato bo kwihatira kubikorwa byo kwiteza imbere ibyo zotuma batera intambwe mu kugene babaho nkuko ishyirahamwe Africa Growth Initiative rifite icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibivuga tumenyeshe ko imigambi yo gukaririza ubwenge abakiri bato bagitangura akazi yobakira umara ibyo zocira abatari bake mu gushika ku masoko y'akazi nkuko iryo shyirahamwe ribyemeza kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingoga nke z'ugwaruka n'ibibazo by'ifungurwa tega amatwi kiyago twagiranye n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari mu ntara ya Ngozi Dieudonné Hiboneye aganira na mugenzanje Alain Virankunda
Dieudonné Hiboneye ndabaramukije ugwaruka muraruhimiriza kumva yuko gwegwa no kugwanya ikibazo cinzara gatsi yago ngaha mu narangoze
turese kibazo cinzara ugwaruka nibwo rugize ibitigiri binini usanga hanini ari mashyira hamwe y'umurimi aho tumaze guhimiriza ugwaruka kuja kubikogwa usanga mu byukuri bitari ku kivi
abarimye bamwe bamwe twaganira bavuga yuko bataronswa imbuto zirobanuye kugira ngo bashore kwimbura mu mbukwiye ico kibazo mu kivuga kwiki
nivyo ingorane z'imbuto zirobanuye abaronga izo mbuto usanga ari bajya bamaze kumva yuko ari gukorera hamwe mashyira hamwe ego nivyo hariho abana usanga bafite za ngwara zimwe zijyanye no gufungura nabi wa mwimbo muke mu bene gihugu umva ko haiza akaba ingorane yo gufungura
ntanga ingo mufata z'ukura bukuru ivyo biciro bishaho gabantu bagira ngo abantu bashe kuronka ico baba bipfuza
iyo mwimbo utabonetse biragoye yuko habitegeko yukugabanya ibiciro abene gihugu bimbe ugasanga umwimbo wose wagiye ku masoko twigisha abanyagihugu yuko haragira ushobora n'ubusigarana uzoshobora kubaho n'abana
mubona yuko ibura ry'ibigega nuvuga amahangare hirya no hino byo barituma nyuma akaduka inzara
turiko turaba ko twobigerageza dufashijwe n'amashyirahamwe asanzwe adufasha yuko no ku bindi bitegwa byoshoboka mu gihe umwimbo tubona yuko ari umwimbo uhari ushimishije
arakoze ale ivirankunda kuri ayo majwi n'ivyo biganiro adushikirije tumira mategato kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti na magara baratwumviriza ku kiganiro arikira cijo rya Amerika uno munsi tukaba turi ko tuyaga kubijanye n'ingoga nke z'abakiri bato no kutaronka ibyo bafungura rwaruka ni murambigwe kume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kurosa isiguro muhawe ni mutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
abajeje h'ubutekano baba ariko bakora iki kugira ubwo gwaruka rwacu rushobore na cane cane nko mu gwaruka gubu ko tubona keshi bakunda kuba bagize amarigara
barafise uruhara rukomeye bateze imbere igihugu bunyene bakashiraho amategeko hayo guhana ahantu hose abantu bakiri bato baguriranye mu masaha y'akazi muvyeyi ahanura umwana wawe ko ni go Burundi bwejo
mbaza ndakwishura
kwa kabonyene niko gogwa nyanzara canke nabakuze bose boyirwanye
nikibazo kiraho umuntu wese abakuze bwa mbere bo bobera umuco abakiri batoye bakabahimiriza kugira ya mirima mito mito irengarenga ari amatomati kugira bifashe mu gwanya iyo nzara
mbaza ndakwishura
niko kibavuga yuko ntara ya Ngozi no hari abantu benshi bafatwa n'ingwara zo gufungura nabi.
Mu 2013 mu ntara ya Ngozi abantu bangana 71 n'ibice 2% bakitswe no kugifungura nabi. Mu ntara ya Ngozi hariho igwirana ry'abantu amatongo akaga abantu bakabura ico bafungura.
Mbaza ndakwishura.
Ingaruka z'inzara ku magara y'abantu ni izi.
Ubwa mbere umuntu aratibira. Ni umuntu usanga indwara zimubangamira. Kuko wa mubiri wiwe warukeneye ifungurwa kandi ifungurwa arizo zimufasha kugwanya indwara abataka ibironse.
Mbaza ndakwishura.
Bashaka kugwanya inzara. Woyigwanya gute kandi ndafise n'ahantu rimwe.
Umuntu ashobora kuba adafise aharima kugira agwanye inzara. Amenye ukuntu afungura muri ubyo bike afise ashobora kugwanya inzara. Hamikindi, abantu nibakuri amaboko mu mpuzo bagwanya ubunyebwe mu byo basanzwe bafise.
Rugamba rwa Mike Kayanje.
Urwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Injara yo bishobora kwishura umuntu.
Ego inzara irica umuntu. Nk'akarere nutanga baravuga nk'umuntu afise imetero imwe n'amasantimetero 70. Mu bisanzwe tugeza kuronka ibiro 70. Kuvuga ko umubiri wiwe ubitse ibiro 15. Bishobora kumufasha kwitunga mu mwanya ataronse ibyo afungura ni mu kiringo cy'ukwezi n'inusu. Inyuma yayo niho rero umuntu aheza agasinzikara. Iyo nzara ishobora guhitana ubuzima bwiwe.
Mbaza ndakwishura.
Umubiri usaba byinshi. Nkomeza mubiri, sanganyangaburo na ntanganguvu. Ashobora kuronka iyo migwi itatu. Bizo mutuma kuba agira amagara meza nanoneho yigwanira za ngwara zitandukanye zivunye no gufungura nabi.
Mbaza ndakwishura.
Kubera iki leta iguma iduza amakori ku bidandazo kandi bazi yuko bishobora kukwegera abanyagihugu mu nzara.
Amakori arakenewe kugira afashe igihugu kugitera imbere. Igihugu giteye imbere n'abanyagihugu bonyine baratera imbere. Ariko mu bihugu biri mu nzira y'iterambere na cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika, ni ikiganiro gitegezwa kuba hagati ya leta n'abanyagihugu kugira bashike hagati bagaheza batanga amakori ajyanye n'ubuzima babayemo.
Mbaza ndakwishura.
Ni nk'iyihe migambi kugira ngo bashobore kurwanya inzara kugira ngo intara ya Ngozi ntisubire kuza bwa nyuma mu bantu bafungura nabi?
Murabona yuko intara ya Ngozi igizwe n'abanyagihugu benshi cyane rwose, bakabahimiriza kubyara ku rugero. Ubwa kabiri mu mubiri wiwe na cyane cyane bajya bagifisha abana bakiri batoya, bakamenya yuko hari imfungurwa nkenekwa umwana akeneye kugira kure neza. Bakabigisha kurima kijambere, bimbure vyinshi baheze bibafashe nabo kongereza ibyo bakeneye mu miryango ngo bafungure neza.
Rugamba rwa Mike Kayanje.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Inzara yonona iki mu bwonko bw'umuntu?
Inzara ironona ibitari bike mu bwonko. Iyo bishitse bakasimba amasaha yo gufungura yumva ari karazungurirwa. Iyo umuntu atameze neza abyumvira mu mutwe. Rero iyo umuntu atafunguye neza bibonekeza mu bwonko bwiwe hatagishobora kwiyumvira ngo ubuzima bwiwe bushishikare neza.
Mbaza ndakwishura.
Bega inzara ku munyeshuri yamayiga irafite ingaruka?
Umunyeshuri murazi ko asaba gukora cyane kugira aheze atange umwimbo mwiza mu vyigwa. Rero iyo adafunguye neza no kuvuga bwa bwonko bwiwe bubuze byinshi ntibusubira gukora neza mbere bikibonekeza tera asubira inyuma.
Mbaza ndakwishura.
Twama twumva yuko gufungura nabi ari byo bitera indwara, none n'inzara nayo iratera indwara.
Ibintu dufungura nibyo bidukomeza, nibyo bituma umubiri wacu wigwanira ku indwara zitandukanye. Rero wumve nawe udafise icyo ufungura ugira inzara ukakarigwa cyane rwose n'indwara zitandukanye. Na cyane cyane ibyo rero byibonekeza ku bana bakiri bato munsi y'imyaka 5 mbere n'abantu bariko barakura bari mu busaza.
Mbaza ndakwishura.
Ni kwe kimu urundi hari abantu benshi bagaya amaso.
Zoaifitani sano ninzara ili mwanyiki huko.
Kugira maso yacu amere neza, vitamini A ila kene uchanegosi. Nafise uvasha vugu kingira kutagwara amaso. Abanyagi huko mugufungura nabi, usanga wae koragia vya vindinye na usanga ya mfungu gwande mamuwiri. Bakene na bata ironga, bagaheza baga sindika.
Muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati inchuti na magara jambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu Emmanuel Biramahire yatwandikiye ari mu gihugu cy'u Rwanda avuga ati turabashimiye cyane kugwa ibisobanuro mutugezaho kuvyerekeye ubuzima bwacu kuko birushaho kudufasha no kwimenya turakengurukiye umunywanyi wacu Emmanuel Biramahire kutwandikira no kudutera intege ku kiganiro cyacu kira kuko musanzwe mubitse ikiganiro cyacu tugirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno munsi uvuga uti urupfu ni ingwara biza nka mama y'imvura bikubwiye iki bikubwiye iki
babashitse kuvuga ingwara iza utayiteguriye kandi n'urupfu ruza utagwiteguriye
bikubwiye iki
ni urupfu gushi kubwo nyene ntashobora kuruzibira ngo rutangire
bikubwiye iki
nashaka kubona umukobwa kamushima kamara ko ari mwiza ushikana uyumva ibintu byereke agakingirizo maze kujyama nuko nyene ugasanga mugira wasidora wande kuko ni kintu utaba witeze
bikubwiye iki
munchama cyo gisigura yuko iyo ugwaye imbere yo kucikana ingwara ni kubyira tengira ndakwici
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire ala ivirankunda yafashe gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufite icyo mushikiriza canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura kubyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke kuri 79 amajana 988 713 canke kandi kuri 79 amajana 934 157 kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho utaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 sa 11 na sa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni kwijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Kirani biganiro kuri radio ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilo hertz 15,503,200 kilo hertz 15,506,775 na kilo hertz 17,073. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo hertz 15,580 na kilo hertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo hertz 15,466 na kilo hertz 17,503. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.